kirundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru ho bara ba police biha inkumbi mu kugandagura umuntu w'umugabo agendesha imodoka rizwi nka probox mu gisagara ca Rumonge ntara ya Burunga kuri uyu wa kabiri amakuru dukura habere iryo bara nuko umugabo iyo bayazize ibijanye n'icupa ry'inzoga basanze ruhande yiwe aho nyene mu manuko bw'igihugu abanyeshuri 18 baheruka kwirukanwa bagirizwa ubusuma bw'ibibazo ku ishure rya Mukungu komine Nyanza barasubijwe ku ishure n'abajejwe indero muri iyo komine ariko abarezi n'ababyeyi bamwe babibona nko gusasira indava amakosha akogwa n'abanyeshure ngo harakwiye umugambi wo kuvomera imirima y'ibigazi mu gihe cici co kimwe no kuyigwiza mu gihugu nibishikirizwa na bamwe mu barimyi bacu bo muri zone Muzinda komine Mpandi ntara ya Bujumbura bavuga ko byotuma amamesa atabandanya kuduga ibiciro murabimenye imisi yose ya kabiri tubafitiye inkuru yihariye by'amagara y'abantu umunsi tuvuga ku byo kwikingira indwara y'intandara byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Mati abone Yesu ijwini odiro nkejimana mukanye sasidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe hari umugabo agendesha imodoka ari mu bwoko bwa probox yapfuye bivugwa ko yishwe n'abapolisi imbere y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Rumonge nkuko bivugwa n'abanyagihugu bari hafi yaho habere iryo bara uwo mudereva azwi ku izina rya Eric Irakoze ngo yari karafungura aho haza umugwi w'abapolisi barondera abo bariko bivuna kanyota amasaha ataragera umwe mu bapolisi ngo amaze kumubaza uwo bayanyoye inzoga yari mu kidaje cyari impande yiwe yaciye amukubita ikofe agiye kwiruka asohoke muri ico kibanza bagenzi we ngo baciye bamutegera bamukubitisha inkoho mpakacikane nk'uko ayo makuru abandanya bivuga abapolisi babiri bakekwa kugira uruhara muri ugo rupfu bahavuye bahagarikwa ubu bakaba bafungiwe mu gipolisi aho mu Rumonge nyene twagerageje kurondora mustaneri wa komine Rumonge Auguste Minani kugira gira icashikirije ntitwashoboye kumuronka ibyo nyene bijanye n'umutekano aho mu manuko bw'igihugu hari kiziga cy'umusore w'imyaka yaba 25 catowe mu nzu mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Kizingoma muri komine Makamba intara ya Burunga amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko umubyeyi we yazindutse aho kumuhaniwe avuye mu gisagara cha Makamba aho baheruka kwimukira asanga uwo musore yitabye Imana mu muryango bemeza ko biba yapfuye anizwe kuko yibonekeza inzara yariwe mu maso mustaneri wa komine Makamba Prosperi Bizimana wavuga ko abajejwe intwaro n'amagara y'abantu bahashitse kugira hamenyekane icyamuhitanye ariko akavuga ko atararonka icyegeranyo uwo yatuwe ikiziga muri komine Makamba agize kabiri mu kwezi kumwe gusa kuko aheruka gutoga uwundi muntu atamenyekanye ku mutumba Jimbi muri iyo komine nyene iyo nkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yaho nyene mu ntara ya Burunga mu bijanye n'inyigisho bamwe mu bigisha n'ababyeyi bamwe bo ku ishuri ryisumbuye rya Mukungu komine Nyanza ntara ya Burunga ntibakira neza ingingo y'ubuyobozi bw'indero muri komine Nyanza subiza abanyeshuri 18 baheruka kwirukanwa burundu mu mpera zindwi heze kuri iryo shure ingingo yafashwe nyuma yaho bagirijwe ubusuma bw'ibibazo n'umwe mu bigisha yabigizemo uruhara agahunga n'ubakabatazwi irengero amakuru dukura muri ico gice nuko iyo ngingo yafashwe kuri wa mbere abigisha bakabona ko ari gusasira indavu ubusuma kubaregwa reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Serge Sindayigaya akoreraho mu Burunga
bamwe muri abo barezi bo ku ishuri ryisumbuye rya Mukungu cyo muri komine Nyanza hamwe n'ababyeyi baharereye ntibashimishwa n'ingingo yarayifashwe yo gusubiza mu ishuri abana 18 baheruka kwirukanwa kuri iryo shuri abanyeshuri uko ari 18 biga mu mwaka wa kane mu gisata nderabigisha bari bafatiwe ingingo kuri uyu wa gatanu yo kwirukanwa burundu kuri iryo shuri iyo ngingo yari yafashwe n'urwego rujejwe indero kuri iryo shuri inyuma yo kwagira ikosa ryo kurondera amanota batakoreye bakoresheje gushaka gutanga igiturire ku mwigisha ucirwa cha fisco pedagogy iyo ngingo rero kaba yavuye ifutwa n'igisata kijejwe indero muri komine Nyanza kuri uyu wa mbere bamwe mu bigisha bavuga ko ije gusasira indava ubusuma bw'ikibazo narijya busanzwe bwama bwibonekeza ku mwaka nk'uko babyigana basigura ko ikosa ryo kwiba ikibazo rihanishwa gukugwa amanota 12 ariko iyo hagiyemo gutanga ibiturire bituma birukanwa burundu kandi ko iyo ngingo yari yafashwe n'abajejwe indero muri muri komine Nyanza aliho bari anakrendo wayo arongoye gisata cindero muri komine Nyanza we avuga ko ingingo yafuswe kugira ngo akubwe amanota 12 inyuma yo kwirukanwa indwi yose yari yafashwe imbere anakrendo wayo asigura kandi ko ari kubera n'umwigisha yagirizwa gusaba amafaranga canke igiturire abanyeshure yaciye ahunga kugeza ubu yari atazwi twibutse ko abanyeshure bari bafatanywe impapuro zasubiwemo hamwe n'amafaranga 130,000 kwigerekereza 30 gitugutu umwaka mwigisha nawe yikekwa ko yasabye igiturire ngo akaba yaciye ahunga kuva uwo munsi muri komine Nyanza intara ya Burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Nayo mu bijanye n'ubudandaji bamwe mu bacuruza mu misa cyo kimwe n'abarimye bibigazi bihingurwa mu ico kidandazwa muri zone Muzinda komine Mpandi ntara ya Bujumbura barasaba ko amatonga rimwe mu ico gitegwa yogwizwa hamwe kandi nuko mu gihe cici hotunganya uburyo imirima y'ibigazi yegere imyonga ishobora kuvomegwa kugira umwimbo w'amamesa wamuboneka buri gihe nkuko biri muri kino gihe cimvura aho muri ico gice ibido ya maritiro 20 yagabanutse amafaranga yababa 1,000 mu kiringo caba bameza abiri ku isoko abacuruza yo mamesa basigura iduga gico giciro cico kidandazwa ko rivana ningene umwimbo w'ikigazo ba wifashe reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Ejide nahaye
Bamwe mu bacuruza amavuta ava mu gitegwa cy'ikigazi bemeza ko ubu mwimbo w'amamesa uboneka kubera ko ari mu gihe cy'imvura imise y'ibigazi bihiye gutyo ikavamwa amamesa Philbert Hatungimana n'umurimyi w'ibigazi akaba n'umucuruzi w'amamesa muri cooperative bise muri myukigazi tera imbere iri ku mutumba mutara zone Muzinda
muri bibihe umwimbo uri kuraboneka mugabo hari gihe umwimbo gabanuka bivanywe n'ibihe byici amazi tutaba turi ko tuyaronka kwiye ku rugezero kwiye ni nayo ntambamye dukunda kuronka kuko buje ikigazi uza gusanga gitanga umwimbo ari uko kiriko kironka amazi kwiye
uko kandi ni nako bisigurwa nabangwe mu badandaza barangurira amamesa muri komini sare iyo ntaranyane ya Bujumbura duhuriye hafi y'uruzi Murago bafise amavuta mu mabido ari ku makinga bashoye mu gisagara cha Bujumbura
tete yacuruza mu rubirizi uwo duhanye tebwe ayakeneye niwe satuyaha cyane twazana ku madepo kinama twazana kuri gradi noro nguvuga amamesa akoroce akoroce Bujumbura nakwe tuyakorora ku masini aduze nakwe kuri twacha tuduze
haruho mbona rumwe bigira kuko inyungu ndonka mu gihe yaduze n'igihe yatibuse mu mandonka ya nyungu nyene kuko njoye rimwe nkasanga yatibuse ku isoko mitanande ntiburo ndanguriye ahubwo uhahombera uhahombera n'umwe n'ibigazi jeho muranguzeho ngo mandonka ya nyungu nyene
nubwo ataruhombo bagira abahingura amamesa bayakuye mu bigazi barima hari ico babona cokogwa kugira umwimbo w'ibigazi wamuboneka no mu gihe cici
abakora mu gisata c'uburimbi ni kuvuga ko bokwagura dufate nk'amato bagatera nka byinshi dufate nk'iyi nk'intara y'imbo ya kiyaya abenshi burya barabiteye abafite amatongo yagutse niyo mpamvu nuko umwimbo uriko uraboneka
ikintu dusaba cokogwa nuko ahantu hari inzuzi kumburezi zica ahantu hahanamye huboneka amabaraji ku buryo tushobora kuvomera imirima y'ibigazi ahiri hose ni yindi mirima
arezi kiringo cyaba bameza abiri ikiguzi cy'amamesa aho ku Muzinda cyaragabanutse cyane kuko nkuko abacuruza ico kidandazwa babivuga ibidu ya maritiro 20 yahoze ku mafaranga 270,000 mu gihe cici bishobora kugugwa amafaranga 180,000 nayo mu gisagara cya Bujumbura itiro n'igice yigeze kugugwa amafaranga 15,000 ubu ishobora kugugwa amafaranga 12,000
Ejide nahaye urakeneye urongo ishiramwe ry'abanyamahinguriro b'abarundi AIB aratera intege abanyamahinguriro na cane cane abigenga guhingura ibitegwa njabo kamaze kugira ico gisata kironka karusho ivya bivuze mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri hatanguzwa ku nchuro y'indwi indwi yahari wa mahinguriro Juvenal Sakubu arongo ishiramwe AIB ashikiriza ku gisata c'amahinguriro gihura n'ibibazo na cane cane hageze kubishora mu bindi bihugu arico gituma iryo shirahamwe rigerageza kugirana ibiganiro na leta hamwe no gutunganya amahuriro y'abanyamahinguriro
La contribution de la IB pour
Inererana y'ishyiramo y'abanyamahinguriro b'abarundi AIB kubijanye n'ibitegwa njabukamazi nk'icyayi ikaba n'ibindi nuko dutera intege abanyamahinguriro na cane cane abigenga kuje muri ico gisata kugira kironka kanyu mu myaka iheze uguhingura ivyo bitegwa byakugwa n'amashyirahamwe ya leta gusa kubera uguyimo igihugu caciyemwo byatumye ayo mahinguriro atabandanya akora neza ariko hagiye gukoreramwo abigenga akongoka kuboneka
La manière de jeter pour les faciliter.
rimwe rimwe birashika ko haboneka inzitizi n'ingorane zibonekeza n'inyishi muri ico gisata ku banyamahinguriro turagerageza kugiranira ibiganiro n'ababijejwe kugira abanyamahinguriro boroherezwe
on essaie de travailler avec les autorités de la société pour arranger.
Hari gihe Uburundi bwari igihugu ca mbere muri kano karere kirimo amahinguriro menshi ibindi bihugu bikaza kurangurira mu Burundi ibyo yabakeneye ariko ubusiko bikiri kugira bisubire kumera neza nka mbere no gutunza bw'igihugu kisononore kubera ndababwiza ukuri atamahinguriro iterambere ridakunda nico gituma umwe wese atumiriwe gukora ibishoboka ngo ashigikire gisata c'amahinguriro hari inzitizi zitandukanye nk'iyo hageze gushora ibidandazwa hanze twama tugiranira ibiganiro na leta tugatunganya amahuriro n'abanyamahinguriro hari n'ibyo twasavye nk'ibiro bimwe ronderegwamo impapuro zose za nkenegwa ariko gushika ubu n'ingorane nyamukuru itaratunganyijwe.
Uheri Juvenal Sako barongo ishirahamwe Ayibe yasubigwamo rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Adolphe Nijimbere muhinga bw'ivyuma batumirira mate amakuru yacu tuyabandanye
Radio Indundi Culture.
Igisata c'ubushakashatsi mu Burundi kirahanzwe no gushikira amakuru afiswe n'ibisata vya leta hamwe no gushikirwa mu by'uburyo ivyo byashikirijwe na bamwe mu bari bitavye ibikorwa by'indwi yahariwe kaminuza y'u Burundi bijanye n'ishigikirwa ry'ubushakashatsi kugira buterere mu iterambere. Leta y'u Burundi imenyesha kwirikira shira ayo makuru ku buhinga bwa none kugira abayakeneye bose bayaronke. Ni mugiba nk'iyisi yose imenyesha kwikorana n'ibihugu navyo bigaca bimenya bitumbereza uburyo byaronse yotamira tuzi.
Muri ico kiganiro kijanye no gushigikira ubushakashatsi bwa kaminuza y'u Burundi no gufashanya bamwe mu bacitavye barashikirije ibibazo bihanze gisata c'ubushakashatsi. Muri ivyo hariho ko ivyatohojwe n'inzego za leta bimwe bimwe usanga ataho bikura ngo bikoreshe.
Nivyigwa vyakozwe n'inzego za leta byari byiza ko abakora ubushakashatsi babironka, ariko kenshi na kenshi urasanga ivyo vyigwa tutabironka byoroshe. Nibaza ko abanyeshure bobo bibagora cyane kubironka gusumba twebwe aba shakashatsi.
Festus Bimenyimana arongoye ibiro bijejwe ivyigwa n'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ko gukorera ku buhinga bwa none ari byo bizotuma ibintu byose harimo n'ivyigwa bija ku mugaragaro.
Numugambi ufatanye n'umugambi munini wa leta wo gukorera ku buhinga bwa none nivyo umugambi uracari mu ntango, ariko leta yariyemeje ko ubwirizwa gutera imbere ibintu byose bikaja habona.
Ikindi ni kibazo kijanye no gushigikira ubushakashatsi. Bashaka kumenya nimba abanyeshuri n'abigisha ba kaminuza y'u Burundi iba nk'iyisi isanzwe ishigikira ubushakashatsi bashobora kuyisaba ikabashigikira. Inosa Bigira Imana hajejwe iby'ubutunzi mu banki y'isi igisata gikorera mu Burundi amenyesha ko iyo banki ikorana n'ibihugu ari navyo biheza bikamenya ivyigwa bikeneye nabo vyo bikorana.
Si kaminuzi bisaba, banki y'isi korana n'ibihugu bigize.
Ubu banki y'isi iriko irashigikira imigambi 18 y'u Burundi ifise icihuriye ko n'ubushakashatsi ku mafaranga agera ku miliyaridi 2 z'amadolari.
Nayo mu bijanye n'agateka kazi na muntu igikorwa gikirukirana imanza n'amadosiye ajanye n'amatongo yigaruriwe n'abantu mu bihe by'amagu mu Burundi bwaciyemwo giherutse gutanguzwa icese n'umugwi Severo jejwe kuri no kunywanisha ku byabaye ico gihe gishobora kugira ingorane sentare yaci imanza z'amatongo n'ayandi matongo yagize itararangiza ikiringo cayo hamwe n'abajejwe uwo mugwi batavyitondera neza. N'umwihwezo w'ishirahamwe ya Roshoto gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu n'ibura ry'akazi rifatiye ku mabi yakorewe abanyazwi vyabo. Umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe Vianney Ndayisaba asanga n'ubu bikigoye ko abanyagihugu bantaho nikora batarashikaho bashengezaho iryo shirahamwe ryita ibihangange banyagayo matongo.
Yego Severe atambwiye icyo gikorwa. Severe irohura n'ibintu ku CNTB yahuye navyo. Izohura n'ibindi kandi na Sentare idasanzwe. Yari jeje gutatura amatati y'amatonani matungo yahuye navyo. Usanga abantu bivye ibyabene igihugu n'amatongo y'abene igihugu. Uno munsi namazu bayivye atari bakiyabamwo. Barayivye kubera bazi ejo bihinduka. N'impapuro ugasanga baramwishe, cyane bamwishe barazimwatse. Barafise ubasha. Bashaka kongera n'amatitre n'impapuro z'amatongo z'amanyanga uno munsi kwerwa hivye ari gihanga urubanda rushikirikizwa uwo yivye guma hubaka umunyana ntaho nikora abona abantu biba kubera bashashya mu byimanza usanga bafise amahera menshi bivye building y'umuntu niyo bakora mu mahera niyo baburanisha wa ntaho nikora wa wundi biba dafise ingufu ntabisubirane imijyango minshi y'ivyabo usanga abantu bahunze bagome banaho nikora kandi bakavyibwa n'abantu bakomakomeye muravye no vyinshi uko umuntu amaze kwiba agatwara ivyo umuntu ku ngufu menye ko bamwe bishwe bakabatwara ibintu babishye abandi bakangazwa umva kari hote guyo beshi bari bafise ivyabo bibafasha hari n'abafise amamangazini ivyo bakora bibinjiriza amazu batwawe n'imiduga iratwagwa abantu basubira kuja mu bushomeri tagira kazi bari barihangiye imirimo baca bukeze seve nibikore neza uwivye ivyo undi muntu akabijamwa atari bwiwe nasubizwe aje mu byagenewe abo yirinde ukoreshwa ikintu kidahuye n'ukuri ifata umuntu ativye ibimwake ibihundi mu ayo biremutse
nayo mu bijanye n'inkino ihuriro ry'imigwi y'inkino ivyo bita Comité National Olympique mu rurimi rw'igifaransa iyo mu bihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika na 6 byo ku yindi migabane byakoranye Burundi kuva kuri uyu wa kabiri abavyitavye bariko baganira kubijanye n'iterambere ridakumira mu nkino urongo yishira hamwe ry'inkino mu Burundi Ridian Sekera yavuze ko hakiri ngorane zifatiye ku mabakoregwa bigeme mu nkino umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguje iryo hiburiro yavuze ko kuva muri kahise ku Burundi inkino zamye zifasha igihugu mu ngendo yo kunywana no gusubiza hamwe acamenyesha ko bijanye n'iterambere ridakumira mu nkino bimaze gushinga imizi mu gihugu Perezida Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yiteguye gufasha ishyirahamwe ry'inkino Seno Olivier Kwizera
Muri iryo huriro ry'amashirahamwe mpuza nkino muri Afrika urongo ishirahamwe rijeje inkino mu Burundi Ridian Sekera yavuze ko inkino zigihanzwe n'ingorane ahayagarutse nko kutaja mu nzego cyo kimwe n'ubukene bw'uburyo mu kwitabira amahiganwa mu nkino hamwe n'ubukene bw'inyubako
ubukene bw'inyubako ubukene bw'uburyo kugira bitabira amahiganwa urugero ruto mu kuja mu nzego tutibagiye amabafatiye kwikubagurwa
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko leta y'u Burundi yiteguriye gushigikira inkino biciye mu bwigoro bwayo ihuriro ry'amashirahamwe mpuza nkino ku mugabane wa Afrika ryitabye n'ibihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika hamwe n'ibihugu 6 byo ku yindi migabane mu iryo huriro rizomara iminsi 2 hashimikiwe ahanini n'inkino zifatiye ku iterambere ridakumira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko inkino zafashe shije mu gihugu kuzana amahoro gusubiza hamwe n'iterambere mu gihugu mu gihe giheze umukuru w'igihugu yavuze kandi ko inkino zagize uruhara mu gushira hamwe abarundi
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yiharije ivy'amagara y'abantu nkuko vyama imisi yose ya kabiri umunsi tukavugana kubijanye n'ivyo kwirinda indwara y'intandara muganga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'imitsi n'izifatira mu bwonko Nestor Nsengiyumva asigura ko umuntu yo kwirinda amasanganya akora ku mutwe hamwe no gukurikirana neza imbanyi gushika yibarutse ne kubibaza ko bayikingiye mu kwina ubumugwayi w'intandara muganga Nsengiyumva umva yerekana ko kwegera abo bagwayi bidatuma umuntu ayandura inkuru yiharije iby'amagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
Indwara y'intandara ni indwara yo mu bwonko ikerekanwa n'imenyetso bimara kanya gato cyane iyo ndwara rero iva ku bintu bitandukanye bivuye cyane cyane ku masanganya yakoze ku mutwe canke indwara zifatira mu mutwe muganga Nestor Nsengiyumva asigura ko kugira umuntu yirinde indwara y'intandara yogerageza kwirinda amasanganya mu kubahiriza amategeko y'ibarabara no kurinda abana muhira
kwirinda amasanganya yo mu ibarabara kwambara casque uri kuri kugenda neza kubariza amategeko mwibarabara girageza kuraba yuko abana ntibagirisanganya muhira abana benshi bagirisanganya muhira gutakubagura ivyo bikunze kuba ku bagabo bakubagura abagore bawo hariho n'abagore bashaka kubagura abagabo birabaho mugatogira kiguma ubw'inyuma ashaje mu gwabantu ashaka kugira intandara
ikindi uwo muganga ashikiriza nuko hoba kwitwararika imbanyi gushika umuvyeyi yibaruke
kwitwararika abana bariko baravuka kwitwararika imbanyi na cyane cyane kwitwararika muri kijya kiringo kivuka kunyaruka kwa muganga kwa muganga nabo kwa muganga bakamwitwararika umugwayi bya bindi bituma umuntu atagira amavesi kugira karashishi kujyama amasaha kwiye ingaburo zimeze neza zinga amavuta make umunyumuke ivyo biza kukingira avesi bikagukingira kandi no kugira intandara zikomose kuri avesi
muganga senge yumva ariko arihaniza umuntu yo kumira ugwaye intandara kuko bigira uburemere bwishi kumugwayi
kwinuba no gukumira umuntu afise intandara ni ikintu kiremere cyane ko nafise intandara ni kuvuga ngo abantu bafise intandara kera ahubwo umuntu baramuhunga nuvuga nti kimwe re mu bintu biremere cyane niyo nico kintu tuta stigmatisation discrimination aho umuryango ufise umwana afise intandara usanga abantu babona umengo w'umuryango harimo amashitani bakabona bakiyumva bakumva umengo abo bantu numva hariho abatinya bibaza ati kumbure sinjana kuzokubaka abana banje bota bagira intandara nagana myinshi yuko nibice bikeya cyane by'intandara zihanahanwa kuvuga ngo umuntu yubatse afite intandara by'ukuri si ngombwa ngo abana biwe bazogire intandara ibice by'ikujana banashima ntandara baheza ngo bagire abamukomokako
muganga senge yumva yibutsa ko indwara y'intandara ari indwara itandukira
ubutumwa burashinoshikiriza abantu ubwa mbere nuko abantu botahura yuko intandara ni indwara nyizindi ni indwara itandukira sumuvumo sibihume ni indwara y'ubwonko kandi hariho ibice bitari bike biterwa n'ibintu dushoboye gukinga
indwara y'intandara rero ni indwara ivugwa kandi gakira ibijanye no kuvura iyo ndwara ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Alice ndayizeye tugukengurukire kuri iyo nkuru yiharije ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari na hano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 39 nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane